Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe tuwahanikaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo ya gatanu ntwarante umwaka w'2022. Aya makuru tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Iperereza rya gisirikare cy'u Burundi riragirizwa urupfu rwa adjudant chef Mevin abiwe baherutse gusanga ikiziga mu bitaro Prince Jean Charles. Mu matohoza radio Inzamba yakuye mu biro bikuru bya gisirikare haremeza ayo makuru aho avuga ko intwazangabo bahora bakorana yari maze iminsi yinuba uwo muhisi imwagiriza ko yoba asohora amabanga yo mu biro bya gisirikare. Muraza kuvyumva mu kanya. Imyaka nayo 17 umugambwe Sende David umaze ku butegetsi ntiwigeze ushika kuvyo wiyemeje uhereye ku bukene. Mu cegeranyo c'uku kwezi c'ishirahamwe rifise ijambo mu nama ijejwe ubutunzi n'imibano mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko igihugu cagiye kiratunganywa nabi mu vy'ubutunzi kuva mu mwaka w'2005. Nkuko mubimenyereye naho ku minsi yose ya gatandatu uyu munsi mu kigabane ku isoko c'urunani nk'amaradiyo tuza guhagarara ku ntererano z'abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo mu gihugu imbere y'iminsi itatu kugira hahimbazwe umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Kaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa duhera aya makuru mu bijanye n'agateka kazina muntu. Adjudant chef Mevin abiwe basanze ikiziga mu ruhukiro rw'ibitaro Prince Jean Charles ku munsi wa gatatu yishwe n'iperereza rya gisirikare nk'uko amakuru ava mu biro bikuru bya gisirikare avyemeza. Intwanzangabo bakorana yari maze igihe imwinuba imwagiriza ko yoba asohora amabanga yo mu biro bikuru bya gisirikare yakorera. Abasirikare bari kumwe kuri Kotebu aho aherukwa ubwa nyuma nta n'umwe arahamagagwa ngo abazwe ku bijanye n'urupfu rwiwe. Inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Amakuru atangwa na bamwe mu basirikare bakorera mu biro bikuru bya gisirikare amenyesha ko urupfu rwa adjudant chef Mevin Uwimana batagira burigeya ko bagwaratiguwe n'iperereza rya gisirikare. Umusirikare w'intwazangabo w'ipeti rya majoro bakorana mu gisata ca Jean A yari amaze igihe amwagiriza ko yoba asohora amakuru yo mu gisata c'intwaro mu biro bikuru bya gisirikare. Abo basirikare bavuga ko yagirizwa ko yatanze amakuru ajanye n'abasirikare baba baguye mu ntambara zimaze amezi abiri mu gihugu ca Congo. Ubutumwa butangwa bita formulaire de message yoba buha abandi atari ababa babigenewe. Ni mu gihe bamwe mu bapfuye bagahambwa mu gihugu ca Congo bandika ko ari abasirikare bataye akazi, aba deserteur mu Gifaransa. Abazanye ibiziga nabo bandika ko bagiriye amasanganya mu gihugu cyane cyane mu Rukoko bino mu Kibira mu ntara ya Cibitoke. Abo basirikare babandanya bavuga ko ku mugoroba wo ku munsi w'Imana aho yariko yivunira akanyota hamwe n'igisongerezi cy'intwazangabo gikurira mu biro bikuru bya gisirikare bita Mustaneri sous-officier d'administration mu Gifaransa yamusabye ko bokwimuka akabari bakaja kunywera ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Aca mubwira ko baronse ababunguruza bo muri G2. Imodokari y'ibiyo bitabona yera double cabine niyo yaje kubatora ijisho ryabaye iryo. Yasubiye gutorwa ari kiziga ku nkengera z'uruzi Ntahangwa muri karitsiye ya Buyenzi hagati y'ibarabara rya 20 n'irya 21. Amakinga y'abasirikare bafise nuko inzwi igiye guhera agandaguwe akaba ata n'umwe mu basirikare bagorobezanije arahamagagwa ngo agigwe ko amatohoza ku bijanye n'urupfu rwa adjudant chef Nduwimana Mevin batazira buregeya. Radio Inzamba twarondeye Colonel Philibert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi kugira agire ico ashikirije ku makuru atangwa na bamwe mu basirikare bo mu biro bikuru bya gisirikare ariko ntitwashoboye kumuronka.
Tukiri muri ico gisata tuje kuri inkuru iciye ku masonga. Charité Nduwayo umwana w'imyaka 9 yaramaze indwi zitatu afungiwe mu ikambi y'abasirikare yo mu Gatumba yararekuwe ku mutaga wo kuri uyu wa kane uheze. Itegeko ryo kumurekura ryatanzwe na Lieutenant Colonel Mbonyeze arongoye ikambi y'ijana na cumi na rimwe yo mu Gatumba yari yafashwe yagirizwa ko ikinga yahora akoresha mu kwaha ivyatsi by'inka za General Major Jean-Paul Habimana batazira bishinga ryibwe akaba yakekwa kwigiramo uruhara. Charité Nduwayo akaba avuka ku mutumba Mugomera wa komine n'intara ya Muramvya.
Inzamba
turabandanya amakuru twateguriye mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Imyaka 21 irarumanye kuri iri genekerezo rya gatanu ntwara nte mwaka w'2022 iradiyo y'abanyagihugu RPA ivutse. Iyo myaka yose yabaye akaryo keza k'urukundo hagati y'umwuga wo kumenyesha amakuru n'abarundi bakunda iradiyo RPA nkuko bisigurwa n'umuyobozi w'iyo radio Bob Rugurika avuga ariko ko iyo myaka 21 RPA imaze yahuye n'ingorane na cane cane yagumye yugagwa n'ubutegetsi bw'u Burundi co kimwe n'ifungwa rya bamwe bamenyesha makuru bayo. Bob Rugurika akaba ashimira cane abamenyesha makuru ba RPA babandanije kwitanga kugira abarundi babandanye kumenya ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi naho bomowe mu gihugu cabo n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Kurikira Bob Rugurika.
Jewe ndazi na cane cane urukundo ruri hagati y'abamenyesha makuru ba RPA hamwe n'abanywanyi b'iyo radio. Ikambere ndazi kandi ko abamenyesha makuru atari bake mu Burundi basanzwe bakunda uwo mwuga kandi bakundwa n'abawukurikirana. Ariko kandi novuga ko iyo myaka 21 RPA imaze yabaye nka ca giti cyakurira mu babaji kubera ko murabizi ubutegetsi butandukanye kuva iyo radio ibayeho bwagumye bukeneye guhunyanga kugakanu iyo radio, kuburabuza iyo radio abamenyesha makuru bayo, rimwe bakayugara abandi bagafunga abamenyesha makuru, abandi bakabatera ubwoba bagata bagahunga. Ibyo kandi byarashikiye bagenzi bacu bibimenyesha makuru vyigenga mu Burundi kubera ko benshi mu bategetsi b'u Burundi bataragira bimwe bita culture démocratique ntibafise akaranga n'umuco wo kubahiriza ivyintwaro ya demokrasi, ntibemera ko umuntu ababwira ibitagenda neza, ntibemera ko umuntu ashira ku mugaragaro amabi baba bariko barakora yabo ubwo bwicanyi cyangwa ubusuma. Yari naco rero catumye uno munsi mubona mu Burundi ubutegetsi buhari bwa CNDD-FDD buburabuza umwuga wo kumenyesha amakuru eka mbere bugatabukomora abamenyesha amakuru atari bake. Ariko rero ngaha rero niho nagomba guserurira icubahiro mfitiye abamenyesha amakuru ba RPA eka n'abagenzi bacu b'ibindi bimenyesha amakuru byigenga kukungene muri ubwo butayu, muri izo ngorane barimwo, muri ubwo buhungiro, muri ubwo buzima bugoye bagumye ku kivi kugira abarundi ntibahone ngo batazi ibiriko biraba mu gihugu cabo, bakaguma ku mwuga, bakaguma ku kivi kugira abarundi bagume baronka amakuru. Kuri ivyo n'ukuri ndavuga nti abamenyesha amakuru ba RPA mwubahwe, abamenyesha amakuru bagenzi bacu mukore ibimenyesha amakuru vyigenga mwubahwe, kandi n'ukuri nibaza igihe kizogeraho u Burundi n'abarundi bazobashimira. Ngaha rero dushaka gutera kamo umuntu wese haba mu karere haba mu basanzwe bafasha bene ivyo bimenyesha amakuru n'ukuri batahure yuko haba kajya karere cyangwa u Burundi bukeneye ibimenyesha makuru vyigenga, bukeneye abamenyesha makuru baguma babwira ku munsi akarere u Burundi eka n'amakungu ibiriko biraba mu Burundi. Twifuza rero yuko abazi akamaro k'ivyo bimenyesha makuru k'umwuga wo kumenyesha makuru baguma bashigikira ivyo bimenyesha makuru n'abo bamenyesha makuru.
Kuva mu mwaka w'2005 umugambwe CNDD-FDD wari wiyemeje kugabanya ubukene mu gihugu ariko ntiwigeze ubishikako kubera intwaro mbi yabwo. Biri mu cegeranyo casohowe muri uku kwezi n'ishirahamwe Partners of Peace and Prosperity rifise ijambo mu nama ijejwe ubutunzi n'imibano n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Kubw'iryo shirahamwe igihugu c'u Burundi cagiye gitunganywa nabi mu vy'ubutunzi, amatungo ya leta asesagurwa, igiturire naco kikaba akaranda. Risaba leta kwitaho intwari ibereye mu gukoresha ibihari mu vy'ubutunzi. Inkuru tubaza Trifine Kaniwabo.
Uno munsi Burundi buri mukaga n'amadeni y'umurengera abanyagihugu basinzikajwe n'ubukene biteye ubwoba bavuye ku rugero rwa 33.8% mu mwaka w'1993 baja ku rugero rwa 75% mu 2021. Ibyo biri mu cegeranyo casohowe muri uku kwezi kwa Ntwarane n'ishyirahamwe Partners for Peace and Prosperity rifise ijambo mu nama ijejwe ubutunzi n'imibano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Kuva mu 2020 leta y'u Burundi ngo yarateye akama makungu cane cane ubumwe bwa Burayi baze gufasha u Burundi abo nabo baca baraba ko ingingo zafashwe mu mwaka w'2009 zisaba impinduka nyazo mu by'ubutunzi ko zubahirijwe gutyo Burundi bubone gufashwa. Mu ntango z'ukwezi kwa kabiri 2022 ubumwe bwa Burayi bumaze kuganira katari gake na leta y'u Burundi bwarakuyeho ibihano bwari bwafashe mu 2016. Iyo ngingo ni nziza cyane kuri leta y'u Burundi no ku Barundi nyene ubwabo, ariko ntawo kwibagira ko ubumwe bwa Burayi bwigeze gufuta amadeni u Burundi bwari bubuheraniye mu kwezi kw'icenda 2005 no mu kwezi kwa mbere 2009. Amadeni yatuma u Burundi buja mu bihugu biri kwisonga biheranye ku isi. Kuva ico gihe rero leta y'u Burundi ngo nta ntambwe yigeze itera mu kuduza ubutunzi bw'igihugu kuko byasabwa n'abafasha b'u Burundi nk'uko bibandanya bivugwa n'ishyirahamwe Partners for Peace and Prosperity. Iryo shyirahamwe risaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira habe ibiganiro n'abo batavuga rumwe mu ntumbero y'ukubaka u Burundi bwa bose. Risaba leta kandi kwitaho intwari ibereye mu gukoresha neza ibihari mu by'ubutunzi no kugwanya nyavyo ibiturire.
Mu byo kandi umugambwe CNDD-FDD wananiwe gushika ko harimwo nuko igisata c'indero kigeze aho umwansi ashaka mu Burundi. Uko niko umuhari mapu Burundi buhire ubibona ukabivuga inyuma y'isekeza y'indwi zibiri uherutse gutunganya kuri ico kibazo c'indero. None munsi mbere uwo muhari ukaba wanatunganije ikiganiro kuri ico kibazo hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi. Umuhari mapu Burundi buhire usaba abo bose barabwa n'ikibazo c'indero guterera kugira ngo inyigisho mu mashure zisubire zironka kanovera. Kuri kirari behani bashira kandi avugira uwo muhari
muri iyo sekeza twasaba Barundi bose bashaka guterera ko twandikira bakaduha ivyumviro ingene babona igisata c'indero mu Burundi cunagugwa. Icambere ico kino novuga no kinyurukira abo bose bitavye akamu twabateye twararonse intererano zitari nkeyi kugira dushike ku ngingo nyamukuru zofatwa kugira habe inagugwa mu gisata c'indero. Tukaba twizeye ko abarundi abajeru gisata c'indero mu Burundi kugira biyumvire bo nyene ivyumviro vyo kunagura gisata c'indero.
Mu gisata ca politike naho umukozi wese wa leta agiye gushira ko igikumu ku mategeko y'akazi amugenga mu ntumbero y'ukugwiza umwimbu. Ivyo akaba ari bimwe mu vyashikirijwe mu nama yabaye mu mwiherero yahuje umukuru w'igihugu na bamwe mu ndongozi zose zatowe yamaze iminsi ibiri mu gisagara ca Gitega. Nk'uko umuvugizi w'umukuru w'igihugu Evelyne Butoyi abishikiriza, hakaba hafashwe n'ingingo nshasha zijanye no kunagura imigenderanire myiza hagati y'abanyagihugu n'ababarongoye hamwe n'ingene ubutunzi bugiye kunagurwa mu ntumbero y'uguteza imbere igihugu. Mukurikira
habaye rero akaryo ko kurabira hamwe ibibazo bagenda barahura mu kazi, kurabira hamwe ubuzi butandukanye, ingene umwe n'uwundi bokora kugira ngo umwimbu uboneke maze u Burundi ntibusubire kwitwa igihugu gikenye kandi bahejeje babona ko bishoboka. Mu ijambo rero Sebarundi yashikirije abagenywe yabahamagariye ubwa mbere hoho kuba indongozi nyazo, indongozi zibushitse zigira inama mu bikorwa bitandukanye. Aha rero arabahamagarira kubungabunga itunga ry'igihugu, arabahamagarira kwirinda kurya giturire, arabahamagarira kandi gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu, intwaro, amategeko ibyo byose ni bimwe mu bigiye gukorwa kugira ngo bikunde igihugu gushike ku ntambwe canke ishusho twifuza mu minsi iri imbere. Hama kandi umukozi wese wa leta agiye gutera umukono ku mategeko novuga bimwe bita code d'ethique kugira ngo akore neza kandi yubahiriza amategeko ati icamagariwe gukora kandi bashora no kumuraba ahagejeje ibikorwa aba yarahawe. Nyine icubahiro rero umukuru w'igihugu yashizeho kandi umugwi w'abakozi bakuru bakuru n'abandi b'umushikiranganyi butandukanye, umugwi ugiye zogendera ubushikiranganyi bwose butandukanye kugira ngo barabe aho duhereye muri umuvuduko mushasha, aho twifuza gushika kugira ngo bize byorohe kuraba aho tugereje bimwe bita evaluation mu Gifaransa. Rero uwo mugwi yababwiye ko babwirizwa kuja kandi ko nivyo basanze bakora batobihagarika ko bagiye gukora kugira ngo bigende neza.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu banoze urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Tubandanye aya makuru mu kigabane ku isoko. Uno munsi ico kigabane kiza guhagarara ku ntererano z'abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo mu gihugu imbere y'iminsi itatu isigaye kugira hahimbazwe umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Ku isoko mugishikirizwa na Beni Akserakano.
Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu myaka iheze iserukirwa ry'umukenyezi mu bibanza vya politike ryarateye intambwe.
Akarorero nko mu nama nshingamateka mu mwaka wa 2015 abakenyezi bari baserukiye ku bice 43%, mu mwaka wa 2020 bashika ku bice 36%. Muri kino gihe naho bakaba baharurwa mu bice 39%, nkuko ivyo bitigiri tubisanga mu vyegeranyo vy'amashirahamwe y'abakenyezi. None abo bakenyezi bato biciye mu matora uruhara rwabo rwo warungana gute mu bijanye no kugeza imbere umukenyezi na cane cane umukenyezi mwirimizi? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko co kuri no wa gatandatu igenekerezo ya 5/4 umwaka wa 2022 mukagishikirizwa na jewe Beni Akserakana. Kaze. Kuva hashizweho inzego nshasha z'igihugu muri Ruheshi mu mwaka wa 2020, bamwe mu bakenyezi b'irimizi babona ko habaye akarusho kaboneka mu bijanye n'iterambere ry'agatsiko k'umukenyezi. Ibyo navyo bakabikesha abandi bakenyezi batowe mu nzego. Kurikira bamwe baganiriye na Emile Nibasumba wa Radio RPA.
Cyane rero mu mabi akorerwa mu ngo n'imiryango usanga cyane rero nk'ihohotera ry'abakenyezi, aho ushobora gusanga umugabo yibona amatungo y'umuryango agata umugore n'abana mu nzu akagera gushinga urundi rugo hirya. Abakenyezi bari mu nzego baca baja imbere yaba abakenyezi bandi b'irimizi bato bato bagaca bahabwa urusarimo bakagenza gusambura urwo rugo urundi rushinzwe. Ofete abakenyezi bari mu nzego zo hejuru ivyo hasi ngo ntibaraba. Abakenyezi tubona cane bakora n'abatowe ku mitumba aho nagize imana ko abakenyezi tubo ku mitumba baca baja imbere y'abandi. Uwe mudamu aradufasha cyane naje ugandira yaramfashije ari mu nzego hariya mu gipolisi muri napo nararenganyijwe mu rugo hama
Catherine Mabobozi yahoze ari umushinga mateka aremeza ko hari intambwe nini imaze gushikwako mu iterambere ry'umukenyezi ariko akavunira akagoha abakenyezi bafata ingingo kumenya amategeko akingira umukenyezi no kuyisunga iminsi yose mu guharanira uburenganzira bw'umukenyezi kugira ntibaze bice icobo kijije kubera kutamenya
nimba haragiye haraba akarusho mukungene agateka k'umukenyezi kagiye karatera imbere no kubera hagiye harabaho abakenyezi b'imboneza abakenyezi bavuga ati nyabuna ngaha haragahaze kokosorwa mu mategeko kokosorwa mu mibereho hanyuma hakaza harafatwa ingingo kugira ngo agateka k'umukenyezi gatera imbere kumbure abubu ntibabizi mugabo harageze igihe umukenyezi atarafise uburenganzira bwo kwishira ngo yizane aje yashaka kuko ntiyarafise n'igitabo cy'inzira kugira ufate urugendo wategereza kugenda ku gitabo cy'inzira cy'umugabo wawe no kugira umukenyezi agire uburenganzira bwo kugurira konte muri banke nabyo nyine ndetse bya kera cyane kugira bishikwe ko hariho abakenyezi b'imboneza babiharaniye kandi n'ubu jeyo ndazi yuko hariho ibiriko birakogwa narumvise ko hariho ibangi y'abakenyezi ibyo byose nibaza yuko bitaje bikoroka biva mu ijuru nibaza yuko hariho abakenyezi babiharaniye icyo twagwanirira cyane cyane nuko ibyo twashitse ko bidasubira inyuma urumva rero iyo agateka ka muntu gahungabanye muri rusange ntako umukenyezi karahungabanye niho mwumva haza mu ibyo byo guhohoterwa niho haza mu ibyo byo gufatwa ku nguvu abantu bakabigwiza n'ubusa kubera muri rusange ibintu bitameze neza nawe ibimwerekeye akabura naho bivugira kuko n'abandi kumbure kuba ari nk'uko nyene ego hariho abakenyezi bari mu nzego kubera baciye mu bigambwe kubera kumbure biza amashuri mugabo kumbure ibijanye n'agateka k'umukenyezi batigeze babikurikirana cyane si ukubera yuko uri muka perezida canke muka premier ministre canke wabaye mu nshinga mateka canke wabaye umushikiranganje ko uwo munsi ucurabimenya amategeko agenga abakenyezi aha rero icyo nobahanura nuko by'ukuri niyo bagiye kuvuga ikintu ku maradiyo canke ku mateleviziyo canke bagiye kugira amanama bobanza bakamenya amategeko bagiye gukorera ko ariyo kugira ntibahave basanga bariko baravuga igihushanye n'amategeko y'igihugu
muri iyo mvyo hagati y'umukenyezi kisunga gato akazi na muntu muri rusange niyo ntererano y'umufasoni Catherine Mabobori icisozera ikigabane ku isoko cuno munsi Benya Kirakana ni jenari ko ndakibashikiriza ndabahisango ku munsi wa gatandatu uza mu kindi kiganiro nk'iki
cyari kiganiro ku isoko
Mu gusozera aya makuru tubabwire ubu naho amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi hari no munsi tuyasomegwa na George Nimenya.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Mwamutse canke mwiriwe biturutse naho muherereye. Ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyatangurira mu by'imibano. Ikinyamakuru Burundi yeko cyandika ku by'ukwahukana kwa bubakanye vyabaye ndanse mu gisagara ca Bujumbura mu mwaka w'2020 ushira w'2021 haharugwa ingo za ukanye zigera ku 575 zone izubwa mbere ni Kanyosha aharuwemwo ingo 118 hagakurikira Kamenge havugwamwo ingo 71 wa gatatu hakaza Ngagara iharugwamwo ingo 67 iyo biharuro biremezwa nanye sebangiricenge umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane naye Micheline niyo nkuru yanonosoye iby'inyifato avuga ko ari kimenyetso gikomeye cerekana kigisata c'imibano kibangamiwe Alexis Ndayizeye asarukira ishirahamwe bise mu rumwe rw'Ifaransa Clinique de l'éducation et de la psychothérapie ijejwe gufasha mu byerekeye imibano avuga ko ahanini bibituma ari uko abubakanye babadahuje imigenzo Avuga kandi ko mu ngo zifise ibonekeza inyunyurana hagati y'abubakanye igahava ivamwo ugutandukana burundu ibindi bituma navyo nyene vyibonekeza kenshi nukurenga ibigo gusesagura amatungo hamwe no gufungwa kumwe mu bubakanye tuki mu gisata c'imibano abayoboke 13 b'umwigemeze biya barafunzwe vyandikwa ari kimenyesha makuru SOS media abafunzwe n'abakenyeje 12 n'umugabo umwe bafashwe ku igerekezo rya 26 z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka bariko barasengera mu nzu imwikambi y'abateshejwe izabo iri ku musozi Rusarasi komine Busoni mu ntara ya Kirundo ku bwa Damasi Savyimana musandira komine Busoni bari mu nzu basengera baririmba ivyahungabanya agateka k'ababanyi SOS media kivuga kandi ko ubutegetsi bwo muri iyo komine bwategetse inshuti zabo bafunzwe kubatangira amafaranga kugira ngo barekugwe ariko abo bayoboke baranse bakavuga ko bazosohokera rimwe bishitse bakarekugwa Rutana umugabwe CNDD usaba amafaranga abanywanyi babo kugira ngo urekuze abanywanyi babo babiri bafunzwe byandikwa na SOS media Abanywanyi bafunzwe ni Alexinda Yizeye hamwe n'uwo bita Simoni bafashwe ku igerekezo rya 16 z'ukwezi kwa kabiri bagirizwa kunyuruza amatoni menshi y'isukari n'ifumbire y'ihinguriro Fomi Sylvain Nzikoruriho arongoye umugambo CNDD mu ntara ya Rutana yasabye abatwaye b'inzego zo hasi gutoza amafaranga agera ku miliyoni umwe n'inusu kugira ngo barekuze abo banywanyi babiri bafunzwe akibabwira yabasavye ko atowosaba izindi nsiguro abanywanyi bakavuga ko yama yakingiye ikibaba abanywanyi b'uwo mugambwe bakora amakosa amakuru yanditswe rimenyesha makuru muri ino ndwi tuyasozerere ku nkuru y'ubutunzi aho ikimenyesha makuru iwacu kibaza ko koko ibanki iheruka kugururwa igitega izofasha abakenyezi yuguruwe n'umukuru w'igihugu ku igerekezo rya gatatu kuno kwezi Iyo banki yatanguje umutahe w'imiliyaridi 10 amakomine akaba afisemwo imitahe igera ku bice 85% leta nayo ikagira ibice 15% ariko rero ku bwisho kimenyesha bakuru intambamye ziribonekeza kandi ni nyinshi kigira kiti bamwe mu bakenyezi bavuga ko badashobora gusaba amadeni badahawe uruhusha n'abagabo babo yerekana ko ari intambamyi ngo kutagira ingwati ni yindi ntambamyi ikomeye ishobora gutuma bataronswa ingurane aho rero niho wagarukiye amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi mwari kumwe na George Nimenya nkabanda babifurije weekend nziza naho utaha
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Arakoze George Nimenya ningaha duce dusozera aya makuru twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye Jose Nkaze na yabashikirije nkaba ndabifurije kugira ibihe byiza iwanyu no mu byanyu naho ubutaha